Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Twasanze baba mu mazu mu bisanzwe ataheze, mugabo tugasanga mu yo mahangara bace batabora inyoma. Ku buryo yuko abajeje umutekano bagiye kubaraba, bakamara kubakubita igisho bacha baca muri cyo gitoboro batoboye bagaca birukira bakihongera.
Uyu ni Manirambona Venant, buramatari w'intara ya Gitega. Ku bantu batagira ibyangombwa ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi icyorezo cya nkongwa mu myaka y'impeke mu Rwanda. Mbere y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese wateza amatwi radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Somalia, aho umutegetsi mw'ipolisi yatangaje ko ku mugwa mukuru i Mogadisho haturitse igisasu ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Kapiteni Aden Hassan yavuze ko icyo gitero cyabereye imbere y'iduka hafi y'ibiro by'userukira Turukiya mu ntara ya Hodan. Umuvugizi mu biro by'ubujejwe intwaro mu ntara ya Benadir Abdifitar Halane yemeje ico gitero, akavuga ko cakomerekeje umuntu umwe. Yatangaje ko batararonka amakuru yose ajanye n'ico gitero, yamara ko bishoboka ko umugwi ya Shabab ariwo wagikoze ico gitero. Kibaye nyuma y'ikindi cyari cyabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu cyahitanye abantu indwi cyongera ikomeretsa abandi 15. Ni igitero cyari cyabereye mu nzu y'uburiro ikunda kugenderwa n'abakozi ba leta hamwe n'abanyamahanga. Bivugwa ko mu bakomeretse harimwo abanyeshuri batatu. Imiduga yunguruza abantu mu bwoko bwa bisi irabandanya gukura abantu muri Sudani y'ubumanuko ibahungana mu turere two mu buraruko bwa Uganda, ahubatse amazu bazobamwa mu minsi iri imbere. Bivugwa ko intureka zibandanya kwiyongera muri Sudani y'ubumanuko. Abasirikare ba Uganda bari ku mupaka bamenyesha ko bari maso ku bijyanye n'uko atampunzi zo kwinjirana ibigwanisho. Abahunga bamenyesha ko mu mabi bakorerwa harimwo amabi afatiye kugufata ku nguvu abakenyezi. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ibice 86% kwijana by'abahunga bagizwe n'abagore hamwe n'abana. Izo mpunzi zivuga ko abanyagihugu bari mu turere bahunga bavamwo bugarijwe n'ibibazo by'inzara n'ukutagira ubuvuzi. Basaba abarongozi kwemera amakosa bakitaha bigoye abanyagihugu kugira bubake kazoza k'igihugu. Abashingamateka n'abarongozi b'amashyirahamwe atabara imbabare bahuye kuri uyu wa gatatu mu nyubako y'inama nshingamateka ya Amerika. Hari mu ntumbero yo gutera kamo ko hofatwa ingingo zigenewe gutorera umuti kibazo cy'inzara igeramiye uturere tumwe tumwe twa Afurika. Karen Bass, umushingamateka w'umudemokrate muri leta ya California, ari nawe yateguye iyo nama, avuga ko Amerika ikeneye guhaguruka ikaja imbere y'ibindi bihugu mu kigoro k'amakungu ku bijyanye no gufasha abantu barenga ku 2 million bari mu karere ka Afurika no mu gihugu cya Yemen bageramiwe n'inzara. Bas avuga ko ari intango y'umugambi wo guhagurukira ikibazo cy'inzara mu karere ka Afurika. Karen Bass hamwe n'abandi baraniguye umugambi wa Perezida Trump wo kugabanya amafaranga Amerika iha ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibyo ngo ni mu gihe iryo shyirahamwe ryahagurukiye ikibazo cy'inzara mu buryo butari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka 70 iheze. Leta irongowe na Perezida Donald Trump wa Amerika itera yigizayo ingingo yari yafashe yo gutandukanya imiryango yinjiye bidaciye mu mategeko iciye ku mpaka wa Amerika na Mexique. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajeje umutekano mu gihugu hagati John Kelly kuri uyu wa gatatu. Kelly yabwiye umugwi nyobozi w'abakenguzi b'amateka ko ababyeyi n'abana batazotandukanywa kiretse bibaye ngombwa. Kelly akavuga ko hoba ari nko mu gihe umubyeyi agwaye canke afata ibiyayura mutwe. Umushikiranganji Kelly yabwiye kandi abakenguzi b'amateka ko igitigiri cyabimukira binjira baciye ku mupaka wa Amerika na Mexique cyagabanutse ku rugero rw'17,000 mu kwezi guheze. Kelly avuga kandi ko ari ingaruka z'imigambi ya Perezida Trump ku bijyanye n'abimukira baba ku butaka bwa Amerika batabifitiye uburenganzira, kandi ko bigaragara ko iyo migambi yagize akamaro. Yamara Kelly atangaza ko ivyo bitazomara igihe ari hamwe hatubatswe uruhome rukingira imbibe z'igihugu cha Amerika. Kumugwa mukuru wa Serbia ye Belgrade turi ku mugabane w'Uburayi ugaruka ruharugwa mu bihumbi n'ibihumbi rumaze iminsi ibiri mu myerekano yo kwiyamiriza itorwa rya Alexander Vučić yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana. Ugo gwaruka rusaba mu Gwiseni gutanga imihoho cyo kimwe n'abarongoye televiziyo y'igihugu hamwe n'umukuru w'inama nshinga mateka. Mwamenya ko Vučić yatahukanye intsinzi y'ibice 55% by'amajwi. Uwo mukurikira Sasha Yankovic akagira ibice 16%. Vučić avuga ko atazobuza iyo myerekano mu gihe ibaye mu mutekano. Alexander Vučić afise imyaka 47 akaba yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Serbia. Imwe mu migambi ashira imbere ni yerekeye kwinjira mu ishyirahamwe rya Buraya no gukomeza imigenderanire y'igihugu n'igihugu cy'u Burusiya. Aregwa kuba yaragize uruhara mu kudurumbanya bari mu myerekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bwahitanye abantu bashika ku 8,000 aho muri Serbia mu 1995 hamwe n'abasore b'abayisilamu baturuka muri Bosnia inyuma y'igihe kitari gito avugira ihonyabwoko ryari rimaze imyaka 10 ribaye. Aha ni amakuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi agarukiye Hozin Munezero nje nayo ndabashikiriza yamara mugume hafi ya maradio yanyu. Mugenzanje Thomas Kamirinda agiye kubashikiriza amakuru yo mu karere. Ahanje turasubira mu kanya kari imbere mu bandanye mujyoherwa n'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo mu Burundi abapolisi bataye muri yombi abantu 85 batagira ibibaranga mu mujyi wa Gitega. 29 bararekuwe bimaze kugaragara ko bazwi n'abaturanyi babo. Abandi baracyakorwaho anketi. Fidel d'Antoine Sabimana araduhiye inkuru.
Abanyagihugu bafashwe na batari bazwi n'ababanyi babo ahitwa mu Kimanga muri karitsiye ya Shatanya munsi y'isoko rikuru rya Gitega ubwiruja w'ukumwongo gabura Shatanya na Mushasha. Bosco ari 85 bafashwe mu gaturuturu kuno wa gatatu mu musako wakozwe n'ipolisi yifatanya ivyo n'abajeje intwaro kuva ugwego gwa karitsiye gushika ku gwego gw'intara. Venas Imani Rambona promotari w'intara ya Gitega yatubwiye icatumye bakora uwo musako.
Hari haciye iminsi twumva abantu bidoga yuko hari hageze ku mugoroba hariho ahantu badashobora guca na cyane cyane abantu b'abakenyezi bafise amasakoshi cyangwa bafise amatelefone. Aho handi aho naho sahandi ni harya hepfo y'isoko nkuru ya Gitega aho batazira ku Kimanga. Aho bumaze kugoroba abantu bariko bararengana bafatwa bagasahurwa utwabo canke bakarana kubitwa. Hanyuma rero uno munsi twaciye tugira igikorwa cyo kurara aho hantu mu gatondo ka kare na cyane cyane turi kumwe n'abajejwe umutekano. Hanyuma duca turagenda aho hantu turahatembera hakiri kare cyane duca dukora igikorwa cyo kwegeranya abantu bose tubona batamenyerewe aho hantu. Twaciye dusanga by'ukuri aho hantu hari abantu benshi cyane uko mubona bari abantu baba 85.
Buramatari Manirambona yatubwiye aho bafasha baribo.
Twasanze baba mu mazu mu bisanzwe ataheze mugabo tugasanga mu ayo mahangara baciye batobora inyuma ku buryo yuko abajeje umutekano bagiye kubaraba bakamara kubakubita ijisho baca baca muri ico gitoboro batoboye bagaca birukira bakihungira. Twasanze hariho abasanze bavuka mu ntara ya Gitega mu makomine atandukanye. Twasanze kandi hariho abavuka mu ntara zitandukanye Muyinga, Ngozi, Karusi, Rutana na Muramvya.
Ku Muyinga muntu wa gatatu nyene abo bafashwe bakegeranirizwa muri komisari y'igipolisi mu ntara ya Gitega baciwemo imigwi itatu. Buramatari Venas Imanirambona aratubwira icyo bisunze mu kubacamo iyo migwi itatu.
Uyu mugwi mubona ngahanye duca tubarekura bace bitahira maze n'imitahira mwe mushya mwitahira baba hereje ibya nkenego karanga muntu wadufise bacha bacha babereka umucamuye muce mitahira hanyuma abanawo bari ngaha anye duca turindira umukoresha aje kumutora kuko badasije yangombwa duca tubasaba yuko bacha barungika kugira ngo barondere ivyangombwa bazogarura gukora mu gisagara bafise ivyangombwa abanawo bahabaye atakazi bafise urumva ko duca tubarungika iyo baje bava kugira ngo baheze baba barabe yuko atangorane hanyuma atangorane naho nyine bazoheza bagumeye umugabo kirazira kuja kuyenzereza mu gisagara atakaza umutafise abari musoma
kugaza na simana irambona umugambi wo kugwanya inzara n'ubukene nta muntu akwiye kuba mu gisagara atari havuka canke ahasakaze
ubu unye haba mu gihugu cyose ndetse no ngaha mu ntara yacu ya Gitega ubu turi mu rugamba rwo kugwanya inzara n'ubukene mugero tugiye mu rugamba kugwanya inzara n'ubukene hariho abagomba kurya batariko barakora yihangiro twihindushaka kurishikako ubu twifuza yuko abantu bose baca kubikogwa naba anye baza mu gisagara usanga bataye imiryango kandi iwabo hari hahantu bashobora kurima bagateza imbere imiryango yawe saba bonyene hariho n'abana mu ibarabara nabonye tuzobakorera ko
Buramatari Venance Imana irambona avuga ko ico gikorwa cyo kurondera ba mu gisagara cya Gitega atakazi bafise kizobandanya no kubana bo mu ibarabara kugira ngo basubize iyo baje bava baheze bafashirizweho Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Amakimbirane mu ishyirahamwe Amical des Musiciens ryo mu Burundi ishyirahamwe ryashinzwe mu 2004 ariko kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi riyobowe n'umuntu umwe Simbavi imbere Bruno bamwe mu barigize bavuga ko yari gizirye bakifuza rero ko bihinduka Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Bamwe mu bacuraranzi bahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens bagiriza Bruno Simbavi imbere arirongoye kuva mu mwaka wa 2004 ko atigeze yiyumvira gutegura amatora. Niyo nkuru Patrick umwe mu bakurikiranira hafi umuziki ari no mu bifuza ko ibintu bihinduka muri iryo shyirahamwe avuga ko habuze inzego zirongora ishyirahamwe.
Nta matora, nta komite, nta bantu bari muri Amical bashobora kugira hinduka imigambi iteze imbere abaririmbyi. Icyo rero ni cyambere ni ukuvuga ko atanzego zihari zishobora gutuma umuririmbyi bamwitura umuririmbyi amenya ibibazo byiwe avuga ati njyewe ngenga abwira ngo ibibazo byanjye bikemuke. Ni ukuvuga ko habuze inzego, habuze indongozi zishobora gutuma Amical itera imbere.
Abahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens bifuza impinduka ku burongozi babazwa n'iyo myaka irangiye atagikozwe mu ntumbero yo guteza imbere umuziki n'abagize umwuga gucuraranga. Niyo nkuru Patrick afatira ku kuntu atanama nama aba hagati y'abacuraranzi b'Abarundi agahakana ko ibyo basaba we nabo bari kumwe atari ukugumuka.
Habuze gukoranya amanama ashobora guhuza abarinzi novuga bahano ibujumbura mu ntara hagati kuvuga ati turafise abaserukira abandi mu ntara icyo kirabuze twifuza gukora igikorwa cyacu tugarukira ishyirahamwe ryacu n'ugarukira umwuga wacu ni ukuvuga ko gusambura abashobora kubivuga gutyo nibarya kumbure badakeneye ko haza impinduka haza iterambere ku muririmbyi nibaza ko twarisambuye ahubwo risanzwe risambuye iryo shyirahamwe risanzwe rikora ku neza y'umuntu atari iy'abaririmbyi.
Urongoye ishyirahamwe ry'abacuraranzi bo mu Burundi bahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens arahakana ibyo aregwa. Bruno Simbavi imbere avuga ko abariko baramusita muri kino gihe ari abamutanye ishyirahamwe none baje ngo basangire ibyo yabiri yakuya. Uwo arongoye Amical des Musiciens by'i Burundi akuri inkoni ku gishitsi abibaza ko ishyirahamwe ari ry'umucuraranzi uwo ari we wese
kugira assemblée générale y'ishyirahamwe kugira ngo ibi bipase mu matora zaba yuko aba detier de membre ntibavuga aba detier de chanteur de musicien detier de membre aho nari kibazo umenye ngo amika dusere ibihumbi ngo yari wese ubusa uno munsi bari bafite oya ishyirahamwe ngo ifite amategeko arigenga none kuba rimbereranye bakatanga akanuka nje nkatimba nkagwana nca mu bishiranga nca mu mawa bavuga ko bavuga ishyirahamwe ndarihije ndahitara nca gwa rimwe manifesto bavuga ko manda manda muri stati itwa hindu ibu demisina igoma ni 4 ans renouvelable nda precision ushari ubundi nahindurwa ni 4 ans renouvelable combien de fois nta birimu jyo rero sitari guta ishyirahamwe narite ko nabuze abantu fatanye urugendo ishyirahamwe ryacu Amical des Musiciens Burundi na ngorane nimwe dufise nta nzu y'ikirasha nta probleme nimwe dufise ahubwo ikibazo kiri kubaririmbyi bonyine bafise icyo bafite kudakundana kudashira hamwe gupfa ubusara
bamwe mu bacuraranzi batifuza uburongozi bwa Prunus bava imbere ku isonga rya Amical des Musiciens bavuga ko bamaze kumwandikira inzandiko zishika kuri zitatu zitwa petition mu gifaransa bamusaba gutunganya amatora ariko kabaye akamizwe n'ingoma urongo ya Amical des Musiciens ahakana ibisabwa na bamwe mu bacuraranzi yashikirije mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa gatatu ko mu misi imbere agiye gushinga umurwi wagutse komite elargi uzomufasha gutunganya ibikorwa by'ishyirahamwe Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda guverinoma yarayitangaje ku mugaragaro ko igihugu cyugarijwe n'icyorezo cya nkongwa idasanzwe nkongwa yibasira ibihingwa by'impeke. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Udukoko twibasiye ibigori amasaka minisiteri y'ubuhinzi ivuga ko twatangiye kugaragara hirya no hino mu gihugu cyane cyane aho bahinga amasaka n'ibigori ni indwara abaturage batarabasha kumenya ibyayo kuri benshi isa n'iyabatunguye
kandi ikigori cyarahishije cyarumye ndacukura bajyaga bavuga nkongwa nanjye nkaberwa icyari cyo ndacukura ndakibona
ugikuye mu kigori cyawe
muri iki kigori gituma cyuma kigahisha kijya n'amababi kikajya no mu mutima nturora
iyi ndwara twayibonye gutya ibigori birimo kumera byajyumye imyumba harimo n'udusimba tubicamo kabiri ikintu turimo gukora ubona uko baduha umuti tugatangiza tugateka
aka gasimba kaje ari nk'icyorezo tugeze no mu bigori ahantu byagiye bihingwa hose dusanga niko bimeze
ubu mu kanya nari ndimo gushishura ndimo kureba haba mu turiya dusimba twa nyamwihina rero ugasanga ni ibirimo gushaka kutwangiriza kandi umuntu abashoboye imbaraga nyinshi nibwo bwa mbere indwara ibonetse ubundi twari tumenye indwara yitwa nkongwa ariko ikaza mu bigori bimaze kugira gute guheka ariko ubu ngubu biratangaje kubona nyine bihera mu mizi niho hasabwa rero imbaraga
intara y'amajyepfo nimwe mu zibasiwe n'iyi ndwara kuri wa gatatu abayobozi bose bo muri iyi ntara bazindukiye mu gishanga cya Muhombo mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi bari kumwe n'abaturage babashishikariza uburyo barwanya iyi ndwara uyu ni guverineri w'intara y'amajyepfo muri Shantwano Rosa wari waje kwifatanya n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda
murabona ni igisimba giteye ukundi bakita amiwo mu ndimi z'amahanga akaba ari igisimba cyangiza ko kubinyampeke kirinjira mu kigori kikinjira mu mumba y'ikigori kikakirya kandi kigatera amagi menshi cyane kuko igisimba gishobora no gutera amagi arenze nk'igihumbi icyo gituma natwe nk'ubuyobozi bw'intara y'amajyepfo twashyizemo imbaraga zo gufasha abaturage kurwanya ibi byonyi aho byamaze gukura turabashishikariza kugenda babikuramo bamara kubitoragura bagatera imiti yo kwica ya magi ariko nk'amukisha nk'uko mwabibonye kubera ko ibigori bikiri bitoya turi gusa n'abakumira amagere yatangiye gusa nazaho n'udusimba turimo turacyari dutoya kujyo twizeye ko uyu muti ugomba kubyica
abashinzwe ubuhinzi mu karere ka Kamonyi gana Mwizerwa Rafiki avuga ko kugeza mu karere kose bamaze gutangatanga ibi bikoko byafashe batera imiti kugira ngo barebe ko hari imyaka baramira
kira cyonyi kirazo kikajya mu mwumba w'igihingwa kigori cyangwa amasaka kigateramo amagi ya majya akazitoga kavamo utunyo dutoyi kwa tunyo twagira ducukura wa mwumba w'igihingwa none uko tumaze kugicukura tugacaye amababi yo ku mutwe kikuma yego rero umusaruro ahantu cyageze batakirwanyije ushobora kuba zero iyo kimaze gukora gisigara cyona ku buryo ushaka kugira ngo nitunge urindi rya honye usanga dufite imiti dufatwa bashesha turwanya ibyonyi mu mirima imiti yitwa roketi n'undi witwa rambuda ni imiti ishobora kwica ibi byonyi byinshi mu bwoko bwa insecte gutyo bakoze ubushakashatsi basanga ari iyo bikiri bitoya nk'uko ibi byaha bingana iyo rambuda na roketi iyo ukoresheje neza iyo uteye inshuro ebyeshatu bamaze gupfa
abashinzwe ubuhinzi bemeza ko bataramenya aho utu dukoko twateye duturuka ariko ngo birashoboka cyane ko twaba twaraturutse mu bihugu bituranye n'u Rwanda byari bimaze igihe bivugwamo udukoko twa nkongwa abaturage bahuye n'iyi ndwara bafite ubwoba ko mu gihe kiri imbere hatagize igihinduka bahura n'inzara
ubu ni ibigori twari tugamijeho ko twabiryaga umutsima igikoma imvungure nibyo bintu byari kuzatuzamura mwimi inzara rwose yibwiraza nibidakunda
ose ko twari dutegereje ubukungu imbere by'ibigori n'ufite umunyeshuri akamurihirira usebije gutyo wagira ngo umunyeshuri akongera kwiga turahangayitse
murabona ko imyumbati yaracitse bitewe n'uburwayi none ibigori nabyo biracitse byo byari dutunze n'amasaka ni ikibazo gikomeye n'umuceri numvise ko irimo no mu ngano
bitaduhangayikisha turabona itarimo guca ahantu hakomeye cyane indwara ifata ibigori n'amasaka si ngombwa urumva kandi aribyo bihingwa bitunga abanyarwanda
Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko utu dukoko twadutse mu kwezi gushize kwa gatatu tukaba tugaragara mu bice byose by'igihugu cyane cyane ibice bisanzwe bihingwamo ibigori n'amasaka nko mu ntara y'Amajyaruguru intara y'Iburasirazuba ndetse n'intara y'Amajyepfo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho ni ikiganiro cy'ubuzima
iyo abantu bumvise ingwara y'ubusaza bw'amagufa bita osteoporose mu Gifaransa ariko abatari bake mu Burundi no mu Rwanda bitiranya na rimatisimu kuko zisa n'izisangiye ibimenyetso umuntu yiyumvira cyane cyane iyi ngwara ku bakenyezi kanatsinda ni nabo bagwara ingwara nkizo cyane kurusha abagabo yamara n'abagabo baragwara iyo ngwara y'ubusaza bw'amagufa bita osteoporose Umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson aratubwira ibindi ku bushakashatsi bwakozwe muri kaminuza ya leta ya Missouri muri leta zunze ubumwe za Amerika ku magufa y'abagabo ni mu kiganiro cy'amagara kaze mwese Umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson atubwira ko osteoporose ari jambo risigura amagufa arimo utunogo duto duto amagufa abayonze cyane kuburyo ko umuntu afise osteoporose akagorora umubiri cyane ashobora kuvuna igufa bimwe mu bintu bituma bagwara iyo ngwara no kunywa itabi inzoga cyane kuvuka mu muryango w'abantu basanzwe bagwaye iyo ngwara kimwe no kugira ubuzima bugutuma utanonora imitsi bikwiye abantu amamiliyoni amajana biri ku isi baragwaye iyo ngwara Icyo gitigiri citezwe kuduga mu gihe abantu ku isi babandanya basaza. Ishyirahamwe rijejwe kugwanya osteoporose rigabisha ko ibitigiri by'abavunika bitewe n'iyo ngwara bizoduga inshuro zibiri mu mwaka w'2025 byongere biduge inshuro zitatu mu mwaka w'2050. Ibice 45 muri izo mvune bishobora kuzoba bivuye kuri iyo ngwara ya osteoporose. Osteoporose n'ubugwayi bushobora gutera ububabare budakira imvune zimwe zimwe cyane cyane izibaye mwitako cyane mu kiyunguyungu zishobora guhitana ubuzima bw'umuntu umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson abandanya tubwira ko yasanze ko muri ubwo bushakashatsi bavuga ko n'abantu bakora ikarashishi bashobora kugira amagufa adakomeye ibyo bigatuma bagwara osteoporose Burindwi Dean Harget anyonga ikinga ibirometero birenga 160 ni byiza ku mutima wiwe yamara ntibifasha amagufa yiwe Harget yaratangaye kumva ko amagufa yiwe adakomeye cyane avuga ati yarantiye makenga cyane nifuza kugira amagufa adakomeye nifuza gukomera no kugira amagara meza kugira amagufa adakomeye biratuma umuntu agira osteoporose Pam Hinton Umwigisha muri kaminuza muri leta ya Missouri aho agirira ubushakashatsi kubijyanye n'impfungurwa ukononora imitsi n'amagufa afite amagara meza avuga ati hafi umugabo umwe kuri bane bagira ubuvune buvuye kuri osteoporose mu buzima bwabo mu bushakashatsi Hinton yakoze yasanze kugira ikarashishi bigabanya ivyunyunyu byitwa sclerostin bituma amagufa asaza ariko kandi ibyo byunyunyu ni navyo bifasha amagufa akomera nyuma y'ubwo bushakashatsi Haget aratahura ko kunyonga ikinga canke kogera mu rugomero rw'amazi bita piscine bidakwiye kugira amagufa yiwe akomere ariko ko akeneye ingaburo zo mu bice bya B vitamine B mu Gifaransa n'ivyunyunyu vya calcium kugira amagufa yiwe akomere
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Fidel Niyongabo arabagezaho amakuru ya siporo n'imikino
turi kumwe na François Ngendabanga umukinyi yigeze gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru Interstar akaba yigeze no gukina mu mugwi w'itegukira gihugu w'umupira w'amaguru mu Burundi akaba ari Bujumbura tugira tuganire ku byerekeye umupira w'amaguru wewe wigeze kukina muri iyo migwi haba mu mugwi Interstar cyangwa mu mugwi w'itegukira gihugu witegereje muri rusangi umupira w'amaguru mu Burundi wifashe gute
mumbajije ngene umupira w'amaguru unye mu Burundi kera ngene umupira wari wifashe bavuze ko nakinye umugwi wa Interstar mugabo je nibaza ko nakinye umugwi wa Interfc myaka myinshi Interstar na uje kukinira mu nyuma hanyuma na ekipe nasiyonali yo nahereyeko mu mwaka w'84
byari byifashe gute icyo gihe urabye n'ubu
icyo gihe abakinnyi bari bafite urukundo twakinana yari nka novuga plaisir twarakunda igihugu twarakunda umupira hawks ndatukunda n'abadufasha tuvuge abamenyereza cyangwa abajya twita ba baza ikunda ngombe n'ubu si cyo kimwe kera urumva umupira nurunani abahari abankadura abandi abakinyi abapambwe bose aboneka intsinzi bose kwasigira ku mugozi umwe kubera icyo kintu kiboneke
ni ikihe kibuze ugereranije n'icyo bintu
urukundo bari bafite ibintu bita amaspekulasiyon babonye umukinyi abriya ntatwebwe kera twarakina nka disaison kubera gukunda igihugu byaba ubu nta mukinyi n'umwe ashobora gukinira igihugu nk'amasezo atanu atandatu yikurikiranya kubera baca bamurondera isoko abadirija b'ubu mengo baza basekira sonde profiteur niko nabivuga kera hari urukundo vraiment barakunda
n'inkanuro watanga wowe uri umukurambere mu byerekeye umupira w'amaguru wigeze kuwukina haba ku maclub n'umugwi serikira igihugu niye mpanuro watanga
impanuro notanga ni uko aboza baza gushyigikira n'icyo ari cyo cyose muzavuga umuntu kuza ukunda icyo mugafo kwa kukirondera ko inyungu z'iwawe rondera inyungu z'igihugu rondera inyungu gituma icyo kintu giyemo kikaho kiza gushika kigashikaho ku ntumbero mwateza gushikako
ariko abakinyi bobo ariho aho bamwe urumva bagenda witegereje barafise ubuhinga
akadrema nicyo kintu gikomeye rwose icyo kintu gikomeye rwose atankadrema boca bigira akadrema nicyo kintu bogira ko hanyuma haba akadrema aba bankadre bakumvisha abakinyi objectif nibaza yuko aricyo kintu gikomeye rwose
urakoze yari Francois Ngendabanka yigeze gukina umugwi Inter FC na Inter Star akaba yarakiniye n'umugwi serikira gihugu Burundi twako tuvuga kugira nabona umupira w'amaguru wifashe muri iki gihe ugereranije n'icyo gihe yakina urakoze kuri iki kiganiro kizatu ubuno n'ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze za Amerika izi imbere y'ibindi bihugu mu gufasha gukura ibisasu byahambwe mu kuzimu mu ntambara ziba mu isi yose kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajencenamirongo93 Amerika imaze gutanga amafaranga arenga miliyaridi 2.6 z'amadolari yo gusambura ibisasu byahambwe mu kuzimu hamwe n'ibindi birwanisho bibangamiye umutekano w'abanyagihugu Amerika itangaza ko ikora ivyo mu ntumbero yo gufasha ibice biba bivuye mu ntambara no kubifasha gusubira kwiyubaka Kimwe mu bice Amerika ivuga ko yakoze bigashimwa ni mu myonga yahitwa Burma muri Zimbabwe. Burma ni igice kiri ku rubibe na Mozambique ahurunganywe n'urunganywe rwagiye rukurikirana rw'abarimyi bahoze barima itabi hamwe n'ivyamwa. Ariko bivanye n'uko cari igice cyorohera abarwanyi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajencenamirongo 70 mu gihe cy'intambara yo kubohoza Zimbabwe, ibisasu biharurwa mu bihumbi byarahambwe mu kuzimu kugira abatege abarwanyi bajabu ku rubibe bava muri Mozambique. Mu gihe iyo ntambara yarangira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajencenamirongo 80 Zimbabwe cavugwamwo bisasu bihambwe mu kuzimu bitagira uko bingana ivyo bisasu biri mu bitera intambamyi mu iterambere ry'abanyagihugu bituma amahegitari ibihumbi n'ibihumbi yorimwamwo atarimwa bigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajencenamirongo 80 abanyezimbabwe barenga 1500 barishwe ibitunga biharugwa mu bihumbi 120 navyo birafa bihitanywe n'ivyo bisasu byatezwe mu kuzimu rimwe mu mashirahamwe ariko arasambura ibyo bisasu muri Zimbabwe ni ishirahamwe ryo muri Norvege Norwegian People's Aid rifashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'amafaranga utwo twigoro two gufasha Zimbabwe twaragize icyo dufasha mu guhindura ubuzima n'imibereho y'abanyagihugu bahaba abarimyi barasubiye kurima barubaka amazu ibitungwa birongera kororwa mu myaka iniheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yatanze imiliyoni zirenga 7.6 z'amadolari ku mashyirahamwe akura ibirwanisho mu kuzimu muri Zimbabwe imiliyoni 3 gusa zikaba zatanze mu mwaka uheze w'2016 Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko iri kwishyura uburyo bw'amafaranga mu mugambi wo gufasha gusambura ibisasu byatezwe mu kuzimu kuko ngo gukora ivyo iriko ikingira abanyagihugu ariko kandi ibiriko iharanira amahoro arama
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Chuti zacu ibiganiro byacu birakomeza mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamilindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.